VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Niriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo y'ibiganiro by'uno wa 2024 ukwezi kwa mbere kwa 2017.
Byaratuzunguye niko no kivuga kuko ubone heshi mu Burundi aho inzara ikiraboneka kubera ubwa mbere umuzurira amazi menshi bihindaguka ry'ibihe ubonaho n'uruzuba.
Uyu numwe mu bihebe Imana I Burundi avuga ko ikibazo cinzara gisa nk'ikiriko kirarengera abanyedini. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho ikambi ya Mukoni iri mu ntara ya Muyinga yarawitewe n'abantu bataramenyekana. Ivyinshi ni mukanya. Ariko imbere yayo makuru yose ndabararikiye mbanze ndababwire muri make ko perezida mushasha wa Gambia Adama Barrow yatangaje ko agiye gushinga umugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe ukongera ukanasuzuma ibivugwa kuri perezida Yahya Jammeh yahoze arongoye igihugu yatwaye nabi. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ku munsi w'Imana, Adama yagize ati imyaka 22 ku butegetsi ni myinshi, abanyagihugu bakeneye kumenya ukuri. Muri leta nshasha yatangaje kuri uno wa mbere mwomenya ko umukenyezi ari wazo bicegera cambe c'umukuru w'igihugu, uyo nawe akaba ari Fatuma Tatamba Jang yahoze akora mu gisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere PNUD. Umuhanuzi wa perezida Barrow yabwiye abanyimenyeshamakuru kuri uno wa mbere ko imbere yo kuva mu gihugu ku munsi wa gatandatu Jammeh yagiye asahuye ikigega ca leta amahera agera ku miliyoni 11 z'amadolari y'Abanyamerika. Mu mwaka twaraye dusozereye abakora ibikorwa vyo gutabara muri Republika ya Centrafrique bahuye n'ibibazo vy'umutekano muke inshuro zirenga 365 kurusha muri Siria, Afghanistan, Iraki no muri Somalia. Ibibazo vy'umutekano muri Republika ya Centrafrique vyatumye abo bakozi batoroherwa mu kazi kabo bumva badatekanye kandi ntibabashe gutanga imfashanyo zari zikenewe. Abantu bagera ku miliyoni 2 no kuvuga hafi ca kabiri c'abanyagi hugu bakaba bakeneye ivyangombwa vyo gutabara. Ibamba rigisagara kiri ku birometero 279 uvuye Bangi ku mugwa mukuru w'imigwano yarimwo imihari ishamiranye ifise ibigwanisho yakuye abantu bagera ku 10,000 mu vyabo muri kuno kwezi kwa 12 guheze. Konyene uwo mutekano muke watumye abakozi bafasha badashobora gukora ibikorwa vy'ubuvuzi mu kwezi kwa 12. Ikigo c'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu rurimi rw'Igifaransa Ibambari carasahuwe inshuro 2. Mathieu Bateba n'umukuru w'ico gisagara yavuze ko abantu bataramenyekana basahuye abanyagihugu ko atari migwi igwanya nuko biri ubutegetsi ifise ibigwanisho yigaruriye ico gisagara. Hano muri Amerika naho perezida wa Leta Zunze za Amerika mushasha Donald Trump yaraye akuye Amerika amasezerano y'ubudandaji ibihugu 12 bishika ku bahari ya Pacific. Ayo masezerano yumvikanywe ko mwaka wa 2009 ku butegetsi bwa perezida Barack Obama, ariko inama nshingamateka ya Amerika ntiyigeze yasinya. Abashingamateka batari bake baranse kuyashigikira, abandi bayagira ko amakenga. Ayo masezerano yarashigikiye ahanini ku bidandazwa vyohanahanwa vyoroshe hagati ya Amerika n'Ubuyapani, Australia, Nouvelle-Zélande, Malaysia, Chili, Canada, Mexique n'ibindi bihugu bine. Trump yarasinye kandi itegeko ribuza leta ya Amerika guha amafaranga mashiramwe mpuzamakungu yamamaza ibikorwa vyo gukorora imbanyi no gutanga amakuru y'uwo mugigwa. Ikindi Trump yakoze ni kuba arabangira gutanga akazi muri leta nk'uko yavyemereye abanyagihugu aciye amamaza mu ntumbero yo kugabanya amafaranga leta ikoresha. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. na kuruga kwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tubanze tunyarukire mu ntara ya Muyinga abantu bitwaje ibigwanisho baraye bateye kambi yo muri Mukoni ni muri commune n'intara iri muri iyo ni muri ni muri ni mu ntara ya Muyinga nkuko ndabibabwiye iri muri iyo ntara iri ni mu ntara ya Muyinga murantunga hari mu ijoro rya ke ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze mwiriwe Bosco
mwiriwe cyane Diane
banzu mu muco gato iyo kambi yatewe iri muri commune ya
ego ikambi yo kumukoni iri kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga ni muri commune ya Muyinga nyene aho ni kwibani hafi y'ibarabara eri urengwa ugirishike gato yavuye mu gisagara cya Muyinga uburenganye ahasanzwe hari ibiro bya diocese katolika ya Muyinga karengana gatoya hanyuma umaze kuharengana ugashika ahantu hari ikambi ahasanzwe hari ibanki y'igisirikare ishami rya Sekade.
Ego urakoze
ahasanzwe hari iyo kambi yo kumukoni
urakoze cyane ni kubera ko commune yari isa n'iyingoye gatonya ariko wasanze byifashe gute aho muri iyo kambi yaraye itewe.
Ego mu ikambi ntitwashoboye gushikayo ariko byo twaganiriye n'abanyagihugu bo kumukoni ntibashoboye kutubwira ikambi yatewe ariko batubwiye yuko amasasu yavuze bakabona aca ava iruhande y'ikambi ayandi aca hejuru y'ikambi uko babitubwire ayo masasu yavuze kuva igihe cy'isa umunani z'ijoro akaba yavuze gushika mu gihe cy'amasaha y'icyenda y'isaha y'icyenda gatoya muri uwo mwanya rero abanyagihugu batubwiye ko baraye mu bwoba bwihariye gushika mu gitondo ku buryo bw'uko abari basanzwe bavyuka hakiri kare cyane ya minsi yose babanje gutenyenya ndetse bakaba bagiye kubyuka bumaze guca bumvise ko ubwo rw'amasasu rwagabanutse.
Ego hari ivyashoboye kononekarira murashobora kumenya?
Ego uko twaganiriye n'abanyagihugu bahegereye ndetse tukabibwirwa n'abandi basanzwe begereye cyane aho kuri iyo kambi batubwiye ko ata kintu cononekaye ariko gusa batubwiye ko batari bwamenye abo bagizi ba nabi bateye iyo kambi ariko icyo bumvise ni uko igipolisi n'igisirikare cyashoboye gufata bamwe muri bo ubu abanyagihugu rero bakaba bari ku mirimo yabo ya minsi yose uko bisanzwe ariko mu gitondo imirimo uko babitubwiye ntiyakozwe uko byategerezwa kugenda ntibazindutse uko byategerezwa bagiye gutangura imirimo hakeye ugereranyije n'amasaha abanyamuyinga bari basanzwe bazindukira ko kuko igisagara cya Muyinga n'igisagara kirimo abacuruzi benshi abantu babeshweho n'ibintu n'ubuzima bwo gucuruza baronderera hirya no hino mu ntara aho Muyinga ko bimenyerewe imodoka zirazinduka cyane nko igihe cyose cya 11 imodoka za mbere ziba zitanguye gufata akayira zijya mu bisagara bya Ngozi na za Karusi n'igitega n'ahandi bajya kurondera ubuzima.
Jean Bosco uravuze ko ari habafashwe iwo muco w'abantu wafashwe nabikekwa nabo basanze ku buzima butandukanye ko ariho namakuru ariko aracana ko ku mbuga ngurukana bumenya avuga ko hoba harimo n'umugwi wasanzwe wakorera ishami Croix Rouge ngaho i Muyinga ico haico ukiziko.
Ego makuru tumaze ko mubafashwe harimo abakozi bo ku kabare ka Croix Rouge na kabare ka gasanzwe umuryango abanyamuryango bishyiramwe Croix Rouge baravuga ko bari begereye cyane kuri ako kabare kari hafi y'ikambi mubafashwe barimo twebwe twashoboye gushika ku gipolisi igipolisi cy'Inyamirama biri Muyinga twasanze hari abasoda benshi cyane hari kandi n'abapolisi batari bake gose hari kandi n'abantu batari bake mu gihe abantu baboneka ko bafashwe uko twaganiriye n'abanyagihugu bo kumukoni batubwiye ko mu masaha yo mu gitondo igipolisi cyazi gitangura kurondera abantu batagira uburanga muntu ndetse no mu makartiye akaba harimo abagiye barafatwa cyane mu miduga yarengana mu gihe cyo mu gitondo akaba ari abafashwe uko abakirakaranga muntu ariko bake bagiye bararekugwa
urakoze cyane gose bakaranga muntu urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze uze kubandanya udutoreze yo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo mu masaha ari imbere Innocent Kimenyi atumirira amategato amadukubitire muri kambi ya Rusenda abahurikiye mwishiramwe ry'aborora inzuki mu nkambi yo mu Rusenda Pikulu basaba bagira neza ko baronsa imizinga ya kizungu kuko imizinga y'ikirundi 15 bafise idashobora kubaha umusaruro mwinshi ino nkuru muzoshora kwikurikirana ku buryo burambuye ejo ariko rero muramenyere ko ku misi ya kabiri tubashikiriza ico abari mu madini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi kuno wa kabiri tugaruka ku kibazo cinzara yugarije imiryango igera ku 300 mu ntara ya Bubanza ikaba ndetse imaze guhitana abagera kuri 12 no gutandukanya imiryango kuko ababyeyi bamwe bahisemo komoka batabana bavyaye mu kwanka ko babagwa mu maso abajejwe amadini yatandukanye ico kibazo baremera ko bakizi yamara mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse bavuze ko ico kibazo kiriko kirabarengera ari naco gituma bataraseruka ku banyagihugu bariko baricwa n'inzara duhakanya Diane Ndonse n'abatumire biwe
Urakoze Diane ninahazwe kuduha mikro hano ibujumbura turi kumwe na Patiri Jean Bosco n'intunze umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya Ekleziya Katolika gitaho ibijanye n'iterambere kandi rigafasha n'abakene Patiri Jean Bosco n'intunze ndabaramukije
Amakeneza Diane
Turi kumwe kandi na Haj Haruna Nkunduwiga aserukira umuryango
w'abayisilamu mu Burundi
Yego aserukira umuryango w'abayisilamu hano mu Burundi namwebwe ndabaramukije Turi kumwe kandi na David Ninganza arongoye ikigo Rukirisu citaho ineza y'abana n'imiryango Sojepae namwebwe David ndabaramukije
Ndabaramukije neza cyane sanswe n'umuvugizi w'iyo shirahamwe kandi umuyobozi w'igisata cyo kingira agateka k'abana
Yego murakoze cyane reka twibutse abari ko baratwumviriza ko bari ko bumviriza ijwi rya America uno musi tukaba turi ko tuvuga kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero mu kugarukira ku bantu bageramiwe n'inzara na cyane cyane mu gihe bimaze kwibonekeza yuko muri kino gihe mu ntara ya Bubanza hari abantu bariko barapfa bishwe n'inzara harimo abakuze n'abana reka dutangurire kuri mwebwe Patiri Jean Bosco n'intunze hari iki jambo ry'Imana rivuga mu bikorwa musanzwe mukora byo gufasha abantu bamerewe nabi bagowe bishwe n'inzara
Ego Caritas Burundi ni ishyirahamwe rya Ekleziya Gatolika cyane cyane ryamirirangwa no gufasha abagowe nk'abakitswe n'amagara mu kubavuza no gufasha abantu kugira ngo bige batere imbere rero cyo gikorwa turagikora twisunze ijambo ry'Imana na cyane cyane twisunze rya jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'uko batumwa aho abantu bakiso ba mbere basangira ibyo bafise bakabisabikanya kugira ngo ntagire ubura rero twebwe tujeje gukabura umutima kugira ngo abemera Yesu Kristo n'abatamwemera mbere turabashikira bafashe muri ico gikorwa cyo gufasha abatishoboye
mbega byo bariko biri namwebwe mu muryango wanyu w'abayisilamu
murakoze kuri ico kibazo mu bikorwa bya misi yose dukora nkuko ijambo ry'Imana bitubwira ubusomye mu gitabo cy'Iranda mu kigabane cyane cyane benshi bavuga ngo Suratul Maida harimo guhimiriza yuko abantu bagomba gufashanya hanyuma iruhande y'ibyo nuko mu kwemera kwa Kiisilamu hariho inkingi imwe mu nkingi zitanu zigize ubuyisilamu zijyanye no kwisonzesha aho mara iminsi 30 bisonzesha hajya no gushaka kujya mu kibanza cyabo biri gusa kuba bibuze ukabwirwa ubifise kugira ngo ubone abantu biri ubusa inyene bababara ushobore kubafasha
David Ninganza namwebwe muravuga yuko ishirahamwe ari ishirahamwe Rukirisu abari ko baratwumviriza mwobabwira yuko namwebwe musanzwe mukora gucyo mwisunga ijambo ry'Imana muri ivyo bikorwa byo gufasha imiryango no kwitaho ineza y'abana
Zikuri ijambo ry'Imana irabivuga neza nari nshonje urangaburira nagenda gusa uranyambika twebwe natwe nk'iyo shirahamwe dusanzwe twitaho ineza y'ibibondo turabafasha kandi rero hari n'indi mfashanyo abantu bibagira iyo dutse ikibazo cy'inzara nuko haca haba bimwe twita mu rurimi rw'Ifaransa exploitation economique abantu bace bagomba
kwa
bace bagomba kwa bana babakoresha
bati uyu mwana arashonje uyu mwana amerewe nabi reka noneho ndamukoreshe ndamuhi vyarya mbaga nkorere byinshi ariyo twe tuca tuhabera amagabo cane kuko hadutse inzara ntihaci haduka abandi bantu binyegeze inyuma yayo kugira ngo abo bana bagirwe nabi kabiri
umuntu umvirije arumva neza yuko mwese muhari kugira ngo mufashe mushigikira abantu bariko baramererwa nabi kubera inzara muri kino gihe rero hariho abantu sinzi ko mama arakurikiranya makuru yagiye aravuga yuko hari abana n'abantu bakuze mbere bariko baricwa n'inzara mu ntara yabubanza musanzwe muhora mwiyumvira gufasha abantu nkabo oye baba bari mu mitumba itandukanye kugira ngo bashikirwe n'ibifungugo
ico ni kibazo cyiza cyane gose ubwa mbere ho mu ntunganyo y'ibikorwa biba bihari ibyo biba biriho mu ntumbero yacu ubwa mbere ho no kwanza kumenya kuko aba bari hafi iwanza rero naho nyabayisilamu za kuvuga ati haba mu miryango yabo cyangwa imiryango y'abanyi inzara irahari ico cegeranye kidushikira tukaje tubanza kubaza abari hafi yabo ko bafise uburyo abafise uburyo busumba abandi bashaka kugarukira ku bandi mu gihe rero bimaze kuba ari ibintu abantu bagezeho bapfa birumvikana yuko bikeneye ko abantu bashaka kudodora henshi bica bica mu nzira zibiri hari ubwa mbere ho umuntu ashaka gukorana na leta kuko arashaka gukora ku ruhara rw'iwawe ugakorana na leta nka cyane cyane muri leta visiti turabona ko ibibazo birakomeye bimaze kubibona ko bikomeye kavuga ati dufashanye ugafashanya na leta kuko ahanini niyo ikwiye no kumenya n'urutonde rw'abo bantu kugira ngo biciye mu mategeko cy'umuntu bivuga
nibyo kuri ko hariho ukutaronka amakuru kugira ngo abantu bafashwe ntibarinde kugeraho bapfa bishwe n'inzara
mwisanzwe turafise uburyo bwo guhanahana makuru hagati muri Ekleziya Gatolika bimwe bimwe turabifise bitigire ariko natwe iyo bibananiye iyo bibarengeye nk'ubu turabona ko biriko birabarengera nk'ibi byabaye ububanza turabona ko batari bwegeranye byihuta ibitigire nk'ubu nk'ejo tuzoca tugerageza kugenda kubafasha kubashigikira kugira ngo tubafashe kumenya ngene ibintu byifashe mu ndwi yahera twari mu Yinga Kirundo nimuzovuge bubanza gusa ariko mu Kirundo na cyane cyane muri commune Busoni ari kibazo aho twarishikiye turabona n'amaso yacu ngene ibintu byifashe
tukovuga yuko ari kurengerwa nyine nkuko mubivuze kugira ntimushobe guca mumenya byihuta ahandi hantu hashobora kuba hakenewe
ego no kurengerwa kuko byaratuzunguye niko no kivuga kuko buni heshi mu Burundi aho inzara ikiraboneka kubera ubwa mbere umuzurira amazi menshi bihindaruka gibihe ubonaho n'uruzuba rero twari ko turakurikirana ivy'imvura nyinshi hacaza vy'uruzuba mbere hijya no hino hariho n'ivy'urubura rwinshi kwaguye Bururi imuyinga murutana ugasanga ivyo byose turabironka tukabishira mu biharuro ariko kugira ngo duhave dufata ingingo tuti dutangure gukora duherengaha arahusanga bifasha umwanya ugasanga nawe tubibabwira ngo bazodufashe haraciye uwo mwanya n'uwo mwanya rero mbere warabaye muremure kuko ari naho bahora batubwiye bati mbega mu Burundi kumenga ntacyo muri ko murakora ariko ngaruza kuri cya kindi n'abandi bagenzanje bamye bavuga tukamuduke nako leta iterakamo kakumvikana
mwebwe rero muri kino gihe muvuga muti umuti n'uyuhe kugira ngo habe ugukinga ko nabo banyagihugu bandi bafatwa n'iyo nzara ngo isasike inganda
mu gukinga ama hariho kigega hajya kumbura nicyo kitubuze ha mu Burundi turakeneye ko amadovize kigega cyo kwikingira ibidushikira rero icyo kigega ubu turacyari ko turagishyiraho ndiko turegeranya uburyo kugira ngo kibeho
cyo mwishyira hamwe Caritas
cyo mwishyira hamwe Caritas hakarisa mbavuze ko no mu iparuwasi babwiza ko hari ikigega cyo kwikingira kugira ngo habaye inzara bagikoremwo
no mu yandi madini
mo ibigega hariho ikigega kigisanzwe kiriho cyo gukora ibintu bijyanye n'ibyo mu mibano niko no vyita iyo hadutse kiza nk'ico rero umva ko uburyo uca uburungika muri cyo gisata n'ibyo no vyita mu by'imibano cyane gukinga impanuka
mwebwe murabifise nko mu
rero iyo waye buto muke naho muca mutuma abantu umwe wese agatanga icasho we kugira kajamwe kugira kishure kwa kinini
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
David Ninganza murongo ikigoso jepae abana bari mu bantu bageramiwe cyane n'inzara muri kino gihe kandi bari nibo batangura kwitaba imana n'abantu bashaje kuri abo bana mwebwe ari cyo muri ko murakora muri kino gihe mwavuze kandi ko nishira mu ryanya riro kiriso
mu bihe mwe nibi nuko dushira ingufu hamwe dutabaze tubanje kwikora kuri vya bindi twabika mugabo atari uko twabanje akaba kabaye twabanje guhamba erega ni gitutsi ku gihugu kugira ngo uduhambe umuntu yishwe n'inzara cyane byose naho inzara iri mu mazi ego
kuri ivyo hari naho bivuze ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga bati ntibishoboka ahantu hari abavyeyi ahantu hari abagabo ahantu hari abantu bati mbega urukundo rwarohe aho umwana afira kwibarabara kubera inzara nico ndiko ndabaza mwebwe no musi muri nga kugira ngo uruhara rw'umuntu rwamwebwe mu banyagihugu basanzwe aribo banabegereye kugira ngo umuntu ashobore gutabara undi ica afise no musa agisangire n'uwundi ni giki kibuze
ndende baza kwabuze coordination kuvuga habuze ubuje imbere
indinganizo
indinganizo iboneka itomoye hanyu byose bigacha bigenda neza bya byose ntari bwagere aho abantu bo kwisho n'inzara mu Burundi igwa ruhara platform de la protection civile ifise
mu kirundi twavuga ngo iki
no vuga nti n'ugwego rw'igihugu urujeje gukinga impanuka ubwo gwego gw'igihugu ruriho ruhagerageza gukora ariko ndabona yuko rutare rumaze imise ramaze gihe rutarekoragira amanama rero ndabivuze gucya abarurongoye ngo bacha banyumva hamwe bocha baduhamagara
musanzwe mukorana
yego turakorana turimwo turimo mbere baduhamagaye tuca tuza uyavuze yuko dufise ugwego gwaho duhura turamashengero yose
yego muri ugo gwego nyene mbega muraho nk'ivyo byugufasha gutabara gucyo ivyo murabikorana
imigambi yose ishoboka bakorera hamwe irimwo gusa tumye ko muri imisi ya nyuma n'ivyo bikogwa byaragize ingufu nke bivanye nibihe twari turimwo ukashobora kumenya
mbere ko turangiza kino kiganiro mbega hamwe mukoreye hamwe mugashirizo ngufu hamwe kandi mugasaba mukagira ayo manama murabona yuko iki kibazo c'inzara gihanze igihugu co tore gumuti
pat kugiterera umuti cyane cyane ko kijanye n'ihindagurika ry'ibihe si kibazo coroshe turakene kugira ivyo vyigwa une analyse ikomeye tukabishiraho hanyuma turakeneye no gutondeka ibikorwa dukeneye gukora kandi tukabikora hariho utugimbe nk'ubona baduhaya kanya ko tuvugana n'aba abanyisilamu nka karorero nk'utugenda dusohotse duca dupfundika tugiye tuti tuzohure tukivugane abari muri terambere mu idini ry'abanyisilamu bahure
n'abarongoye
karitasi
ico ni gikenewe nico gikenewe kuko ndi navuze rudodoye ku wundi buca budodori wanje
ni bintu bikenewe kwaba
niko turiho turuzanya gusa hakeneye intumbero na cyane cyane kujya tuva tuti tukazitira tutaronegwa ku buryo mu ntumbero ihaba dukoranye na leta nini ukavuga ati mbega hatse uruzuba igihe kire nuko twobigenza gute mbega hatse ntago imvura igireke byo bigenza gute tukabitegekanya hakiri kare mugabo ntize gusanga turi mu mazi yuzuye tutarongye tujabuka
mutarindiriye amashyamwe mpuzamakungu
imbere ko amashyamwe mpuzamakungu ashika tukatuzi tuti twe tubatira byifata mu ngwiki mugabo tuvuga tuti ibi bishitse tuzokwifata gute imbere ko za kudodora hanze ukaza kudodora hanze rero uko ufise ibintu kora bifata
bisigura ko abarongoye amashengero mu bishoboye namwebwe mushoboye kugira icyo mukoze
kunganira mu bizokogwa turashobora kuzokunganira kandi nibaza ko nubu turiko turakora aha gumure abantu baba bapfuye kuva kera rero turamaze kurengegwa igikorwa twagiye turakora kuva hariya epfo mu mibano mu diocese carengewe biraboneka biramaze kuja habona uburi wagene yuko ku rwego rw'igihugu dukora none tuzokora gute tuzobikora turongowe nande uzoje imbere uzogira ati mwebwe abanyisilamu tora ibi ariho impande nyinshi byo gufasha abantu arashobora kuba yarashonje agaca dandaza amabati ari ku nzu yiwe narabibonye arashobora kuba ashonje mbere harabagiye bati n'amasafuriya yo mu nzu twarayadandaje kugira ngo turonke ibyo tujya rero atavise n'isafuriya nawo muha ibiharage n'umuceri
isafuriya yarahidandaje ntuba ko ari ikindi kibazo
ego
hariho nabandi basonza gacagwara eh aba tutaronde abantu baca biruka inyuma yabo bantu ngo bace bafasha no kuvyerekeye amagara yawo nikintu nikibazo gihambaye cyane igisaba yuko ingufu zose zija hamwe tugakora tufise abo tubibaza abatwereka ivyo dukora hanyuma tukatakunganira kubikogwa twumvikanye hamwe
yego mu kurangiza ariko duhe akajambo David Ninganza namwebwe murongo icyo kigurukiriso citaho citaye neza y'abana n'imiryango muti uko gushira ingufu hamwe amashira hamwe namwebwe yanyu nkayo yisunga ijambo ry'Imana mu bikogwa akora murumva yuko izo ngufu zikuriye kuja hamwe
tuca tugira ingufu ico kintu turashaka kugisenya burundu ariko cane cane
mugani mu gukinga ariko muri iki gihe hari abakeneye ufashanyo yifungurwa ubu mugiye kubashika ko ndibaza mutarinze gushira izo ngufu hamwe umwese zafisa akwiye kuzitwara
ingufu harageze kandi naho turabivuga tuba tuvuga ku rwego rw'igihugu mugabo yubanza abaduserukirayo hariho ibyo bamaze gukora ku rwego rw'igunaho ni kugira ngo abantu bashobore kubafasha mugabo hagati yabo bwambo bariko barafashanya bamwe n'abandi
ego mena Patrice Jean Bosco yavuze yuko nabo nyene bari ku kivi ariko arakora kandi namatohoza bayarembeje reka turangize kino kiganiro rero nibutsa abari ko baratwumviriza yuko twari kumwe na Patrice Jean Bosco n'intunze umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe rya Ekleziya Katolika gita ibijanye n'iterambere rifasha kandi nabakene turabashimiye Patrice kuba mwitavye buno butumire
urakoze cyane Diana ndaritoya
ego dushimire kandi na Haruna Nkunduwiga aserukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire
murakoze kwa mwadutumye twibaza no kamukoko fasha abantu kugira ngo abanyabanza inzana ntisire kubica
ego reka tubyizigire hama dushimire kandi na David Ninganza arongoye akongera kanavugira ikigo Rukirisu cita ineza y'abana n'imiryango Sojepai
mwakoze mufasone kudutumira nejo tuzobibitaho
nuko rero abandi dushimira nimwe mubandanya mumviriza kino kiganiro iwanyu mu ntara cijwi rya Amerika tukanashimira Diane Ndonse n'abatumire biwe ko batugamburukiye muri ico kiganiro twemera ko imisi yose ya kabiri tuzobashikiriza ico bari madini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu ntara zigize igihugu c'u Burundi mushobora rero kutubwira ibazo mushaka ko tubabwira kuri kino kiganiro iwanyu mu ntara muhabwa kugira ngo abajeje madini babahwe umuco sho haba ibera mu ntara canke haba ibera mu makambi mukatwandikira ka email kanyu kuri radio yacu @gmail.com @burungu.com aho kuno akabiri turabibutsa ko twari ko tuvugana ku kibazo cinzara yugarije imiryango igera ku 3000 mu ntara ya Bubanza ikaba ndetse imaze guhitana abagera kuri 12 no gutandukanya imiryango kuko abavyeyi bamwe bahisemo komoka batabana bavyaye mu kwanka ko babagwa mu maso abajeje amadini atandukanye ico kibazo mwumvise ko bakizi yamara bavuze ko bigoye ko babagarukira ko kuko basa nabarengewe tuzobandanya tubigaruka kako ikindi twibutsa twagarutse ko muri kino kiganiro mwavyumvise abantu bitwaje ibigwanisho barateye ikambi yo kumukoni ni muri commune n'intara ya Muyinga ivyinshi kwino nkuru turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyoma yakoze Innocent Kimenyi yatumye amajwi ashika aiwanyu na ingenieur Diane Nahazwe mari kumwe kuri mikro tuzosubira kuba turi kumwe jo nkaho twatanguriye mu kiganiro iwanyu mu ntara tubasigire kano karirimba
Kiganza du serukane Boe ohize bose Ayaya Bonne mumare moniye manganya Niche nichara mugabo kanje mukwe Guru
udafite kiguse ubu bayo